Murumva radio ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 93 n'ibice bitatu I Karongi. Mu Burundi ijwi ry'Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Ni Eugenia Mukankusi basuhuza kandi mbaha ikaze kuri radio yanyu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Icyegeranyo cyashyizwe ahabona kuri uyu wa mbere n'urwego rw'iby'ubukungu mu nama nshingamateka y'u Burundi. Umutwe w'abadepite cyerekana ko imishahara y'abakozi itunganywa n'abanyamahanga.
Nk'iki Charles yari haruri imishahara irinda kuja guharurirwa mu kindi gihugu. Ni umwitwarari kukomeye cyane cyane ko twabonye ko bihagarara ku gutakaza ubwigenge kubona imishahara y'abakozi irinda guca mu kindi gihugu.
Uwo ni icyegera cy'akabiri cy'umukuru w'Inteko Ishinga Amategeko Honorable Sabine Ntakirutimana. Igipolisi cya Tanzania cyataye muri yombi abayobozi babiri bo mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Chadema mu murwa mukuru w'ubukungu Dar es Salaam. Libani yatangaje ko ibitero by'indege z'intambara za Israeli kuri uyu wa mbere byahitanye abantu batari munsi y'ijana kandi ko byakomerekeje abandi 400. Naho ubwato bw'intambara bw'igihugu cya Misiri ku nshuro ya kabiri bwagejeje kuri Somalia izindi ntwaro zirimo izirasa indege z'intambara. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya gato, mugume hafi. Tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Igipolisi muri Tanzania kuri uyu wa mbere cyataye muri yombi abayobozi babiri bo mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Chadema. Leta itangaza ko byari mu rwego rwo guhagarika imyigaragambyo yo kwamagana guverinoma mu murwa mukuru w'ubukungu Dar es Salaam. Inkuru mugezweho na Fidel Niyongabo.
Umuyobozi mukuru w'umugambwe utavuga rumwe na Leta Chadema, Freeman Mbowe, yahagaritswe ari mu ibarabara mu gihe icyegera ciwe Tundu Lissu yahagarikiwe ku muhaniwe hari imbere y'imigambi yo gukora imyerekano yo kuyamiriza ubwicanyi no kunyuruza abatavuga rumwe na Leta bikorwa na Leta. Abaharanira agateka ka muntu batangaje ko Leta ya Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan irikitoteza abatavuga rumwe nayo imbere y'amatora yo mu makomine no ku mitumba azoba mu kwezi kw'12 hamwe n'azoba ku rwego rw'igihugu mu mwaka uza w'2025. Igipolisi cyatangaje ko mu bantu 14 bahagaritswe harimo Freeman Mbowe na Tundu Lissu kubera batubahirije itegeko ribuza imyerekano. Ntaco Leta ya Perezida Samia Suluhu Hassan yabivuze ko buno nyene yamara imbere yaho. Iyo Leta yatangaje ko ikingira demokrasi kandi itihanganira abafata abantu bunyamaswa. Umugambwe Chadema watangaje kuri ubuga twire ko Mbowe yahagaritswe mu gice cyitwa Magomeni ku murwa mukuru w'ubutunzi wa Tanzania Dar es Salaam igihe yarashitse avuye kuyobora imyiyerekano yabaye mu mahoro. Abapolisi bari mu modoka 11 bahagaritse Tundu Lissu ariko ntibavuze iyo bamujanye. Abo bategetsi babiri b'umugambwe Chadema bahagaritswe biyongera ku bandi babashigikiye amajana n'amajana bahagaritswe mu kwezi guheze.
Ishami rya ONU ryita ku buzima w'imesi rivuga ko kugeza ubu muri uyu mwaka muri Afurika hatangajwe abantu hafi 30,000 bakekwaho indwara y'ubushita bw'inkende. Abenshi muri abo nabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ibipimo by'indwara byashize nk'uko OMS yabitangaje kuri uyu wa mbere. Iri shami rya ONU ryongeyeho ko abantu barenga 800 bapfuye bakekwaho ubushita bw'inkende mu mpande zose z'uyu mugabane muri icyo gihe kimwe. OMS yakomeje ivuga ko igihugu cya Repubulika ya South Africa n'u Burundi nabyo byibasiwe n'ubushita bw'inkende bugenda bwiyongera. Mu itangazo ryayo OMS ntiyatangaje imibare igereranya imyaka yashize n'uyu turimo. Urugaga rw'ubuzima muri Afurika rwavuze ko habonetse abarwayi 14,957 na 739 bapfuye hashingiwe ku mibare yaturutse mu bihugu 7 byibasiwe n'iyi ndwara mu mwaka wa 2023. N'ubwiyongere bwa 78% n'ibice 5% by'ubwandu bushya uhereye kuri 2022. Icyo gihe abantu 29,342 barwaye iyi ndwara kandi 812 bahitanywe nayo mu mpande zose za Afrika guhera mu kwezi kwa mbere kugeza tariki 15 y'ukwezi kwa 9 uyu mwaka nkuko OMS bitangaza. OMS yavuze ko abantu 282 bose hamwe bemejweho iyo ndwara hirya no hino ku isi mu kwezi kwa 8 konyine. Niwo mubare uri hejuru kuva mu kwezi kwa 11 ku mwaka 2022. Kuri uyu wa gatandatu ikigega cy'abanyisi yose cyavuze ko gishobora gutanga miliyoni zirenga 128 z'amadolari ku bihugu 10 bya Afrika yo gufasha kurwanya icyorezo cy'ubushita bw'inkende. Ubwato bw'intambara bw'igihugu cya Misiri ku nshuro ya kabiri bwagejeje kuri Somalia intwaro zitari nke. Izo zirimo izirasa indege z'intambara. Fide Niyongabo akomeza inkuru.
Ubwato bw'ingwano bwa Misiri bwatanguye gukura ibigwanisho vyari muri ubwo bwato ku munsi w'Imana. Kuri wa mbere ivyo bigwanisho vyajanywe mu nyubakwa y'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi yo muri Somalia no mu bibanza vya gisirikare biri hafi yaho. Abakozi babiri bakora ku kivuko n'abategetsi babiri b'igisirikare cya Somalia babwiye iyo nkuru itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters. Guha ibigwanisho Somalia bishobora gutuma icuka kibi cyari kihasanzwe hagati y'ibihugu byombi na Ethiopia ciyongera kurushiriza. Imigenderanire hagati ya Misiri na Somalia yarakomeye cyane muri uyu mwaka kubera ivyo bihugu byombi vyinuba Ethiopia. Vyatumye Misiri irungikira Somalia ibigwanisho bitari bike hari inyuma y'uko ivyo bihugu byombi biteye ikumu ku masezerano yo gufashanya mu bijanye n'umutekano mu kwezi k'umunani kurangiye. Ethiopia yarashavuje Somalia mu gutera igikumu mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka ku masezerano na Somaliland yo gukodesha ubutaka bwo gushiraho ikivuko muri iyo ntara. Ku rundi ruhande, Ethiopia yemeye ubwigenge bw'iyo ntara. Misiri imaze imyaka itari mike irabana ayingwe na Ethiopia kubera urugomero rukomeye Ethiopia yubatse ku ruzi Nil. Misiri yari yiyamirije amasezerano Ethiopia yagiranye na Somaliland.
Amakuru hirya no hino ku isi tuyasoreze muri Libani yatangaje ko ibitero by'indege z'intambara za Israeli kuri uyu wa mbere byahitanye abantu batari munsi y'ijana bigakomeretsa abandi 400. Ni mu gihe ugusakirana hagati ya Israeli n'umutwe wa Hamasi ku mupaka wa Israeli na Libani bishobora kuvamo imirwano ikomeye cyane. Inkuru nayo mugezweho na Fidel Niyongabo.
Umuvugizi w'inteko za Israel Amiral Daniel Hagari yatangaje mu butumwa kuri video ko inteko za Israel zakoze ivyo bitero nyuma yaho zibonye ibimenyetso vyerekana ko umugwi Hezbollah wariko witegurira kurasa roket ku butaka bwa Israel. Hagari avuze ko Hezbollah iriko ishira misil, drone n'ibindi bigwanisho mu bice abasivile babamwo. Yavuze ko Israel yasavye abanyaliban kuva mu bice umurwi Hezbollah ukoreramwo. Umugwi Hezbollah watangaje ko wasubirije mu nkoko igihugu ca Israel kuri uyu wa mbere mu kurasa rokete zitari nke mu bibanza vya gisirikare biri mu buraruko bwa Israel. Abagwanyi b'umugwi Hezbollah n'inteko za Israel bararasanye bakoresheje za misile n'amajana n'amajana ku munsi w'Imana. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yemeye gukora ibishoboka vyose kugira agarukane umutekano mu buraruko bwa Israel. Ukwiyongera kw'ingwano ku rubibe Israel ihana na Liban vyatumye mu ndwi irangiye ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwa Amerika usohora urwandiko rugabisha abanyamerika kuva muri Liban mu gihe bakibishoboye.
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi harakoze Fidel Niyongabo mfashije kubagezaho. Ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri internet kuri www.radio.vo.com. Mwajya kuri urwo rubuga rwacu mugakurikira aya makuru murahasanga n'ibindi biganiro byacu. Kuri YouTube na Facebook adresse ni VOA Radio yacu. Amakuru n'ibiganiro bya radio yanyijwe rya Amerika tugiye kubikomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiraro gihuza imiryango itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda mu cyongereza Rwanda Bridge Builders mu magambo ahinnye RBB cyahisemo cyangwa se cyashyizeho umwanya wa komiseri w'ikirenga ushinzwe diplomasi. Uwo ni perezida w'ishyaka PDR Ihumure Paul Rusesabagina. Avugana n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Venuste Nshimiyimana, Rusesabagina yatangiye amubwira ibyo komiseri w'ikirenga ashinzwe.
Uyu mwanya ibikorwa ugamije no guhuza RBB abubatsi ibiteme n'abanyapolitike b'inzego zose b'ingeri zose bo hirya no hino ku isi. Ikaba rero ariyo misiyo bampaye bakansaba kuba kubabera muri urwo rwego rwa diplomasi.
Ibikorwa muzashyira imbere ni ibihe magingo aya?
Ibikorwa ibyo tuzashyira imbere no guhura n'ibihugu bifasha bagira neza bose tukicarana tukaganira tukagira ubucuti hagati ya RBB babubatse biteme n'inshuti zacu zose aho ziva zikagera.
Iki kibazo ndongera nkigarukeho twe twakivuze ubushize, ariko ubuheruka kuva mu Rwanda ufunguwe Leta y'u Rwanda avuze ko mwumvikanye ko utazongera gukora ibikorwa bya politiki. Rusize abagena ibi birasa naho usubiye muri politiki.
Ariko rero Leta y'u Rwanda nkurikije uko yiyerekana, Leta y'u Rwanda nayo ubwayo izine ibwira isi yose ko ari igihugu cya demokarasi. Ushobora kwimagina, ushobora gutekereza ku gihugu cyitwa yuko ari igihugu cyubaha amabwiriza ya demokarasi, noneho cya gihugu kikabwira umwe mu baturage bacyo kiti wowe kuva none kuzageza iteka ryose ntabwo uzongera kuvuga politike yacu. Urumva ibyo bintu bizazaba ari demokarasi koko? Ubundi kandi mu by'ukuri abanyarwanda niba nanabivuze uko nari ndi mu kuzimu, nari ndi mugirirwa nabi, ariko icyo gihe cyo byose byo kugira nabi ibyo byose by'igitugu byashushe naho bijya ku ruhande. Kuko ubungubu nageze mu bihugu abantu bashobora kwisanzura ntaho ntuye, haba mu Bubiligi, haba no muri Amerika. Ubwo rero simbizi nacyo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabwiye Kagame, ababwiye ngo kuki ngo banyemereye kuvuga, baramubwiye bati nabavuga namwe muzamuvuge.
Nuvuga ko witeguye ko n'u Rwanda narwo rugushyira mu majwi rukwibasira nk'uko nawe ubikora, nawe rukakuvuga.
Ariko njye ntabwo ntibasira u Rwanda, njyewe icyo mvuga ni amafuti ingoma ikora iriho ikora, u Rwanda rwose ntacyo mbivuga, mvuga ingoma.
Ikindi kintu mbona hano mu itangazo ryanyu nuko muvuga ko mushingiye ku cyemezo cy'inama rusange y'urwo rwego RBB yo ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka. Iyo nama yemeje ko muri komite mpuzabikorwa hinjiramo uhagarariye ishyaka RNC, ariko hari itangazo dufite hano ryasinywe n'uwitwa Dr. Hakizimana Emmanuel uri muri Canada, umuhuzabikorwa wa RNC, uvuga yuko iryo shyaka ritari muri uru rwego. Ninde urihagarariye ko ryo rivuga yuko ritarimo?
RNC yacitsemo ibice byinshi, ntabwo njyewe sindi umuyobozi wa RBB. RBB ifite abayobozi bayo, ubwo rero abayobozi ba RBB nibo bashobora gusubiza icyo kibazo, ntabwo ari njyewe.
Paul Rusesabagina, ukomiseri w'ikirenga w'urwego RBB, ndagushimiye cyane kubwa kakanya uhaye Ijwi rya Amerika.
Ndakoze cyane.
Urakoze rero Venuste Nshimimana nawe kuri icyo kiganiro. Mu cyegeranyo cyashyizwe hahagaragara kuri uyu wa mbere n'urwego rushinzwe ubukungu mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Burundi, umutwe w'abadepite cyerekana ko gutunganya imishahara y'abakozi mu Burundi ya buri kwezi bikorerwa hanze y'igihugu n'abanyamahanga, nk'uko Honorable Sabine Ntakarutimana, icyegera cya kabiri cy'umukuru w'Inteko Ishinga Amategeko y'u Burundi, yabivuze tugitangira ibiganiro. Abagize Inteko Ishinga Amategeko rero basaba Minisiteri y'abakozi ba Leta mu Burundi kubishakira umuti vuba na vuba. Inkuru mugezweho na Thierry Vandayishimiye uri Kigali mu Rwanda.
Eske turabuze abahinga baba informatise b'inzobere bashobora kudufasha, noneho igihugu igize kirahombera.
Uravye imyaka kimaze cikukiye, nico bandanya gihereza ivyerekeye ingena amahera ya leta tunganywa ukabihereza abanyamahanga.
Abo ni bamwe mu bagize inama nshingamateka y'u Burundi, aho bari bamaze gushikirizwa icegeranyo cakozwe n'abashingamateka bagize umugwi wa Maho ujejwe iby'ubutunzi kubijanye n'uko ibikorwa byo guhemba abakozi ba leta n'ibindi bikorwa mu bushikiranganje bujejwe abakozi n'akazi bitunganywa hagushika bishikiriye abo bitunganirizwa aribo bakozi. Nk'uko biboneka muri ico cegeranyo, nuko kuva mu mwaka w'2010 gushika uyu munsi Nukufuga imyaka 14 iraheze ibikorwa byo gutunganya imishahara y'abakozi ba leta mu Burundi bikorwa n'abanyamahanga bakanabihemberwa amafaranga menshi cyane nkuko byashikirijwe nabo bashinga mateka. Impungenge rero zabaye nyinshi mu bagize inama nshinga mateka aho bavuga ko ubwigenge bw'igihugu bwahonyanzwe cyane kuko abanyamahanga batari bakwiye kumenya uko abakozi ba leta mu Burundi bahembwa ndetse akaba ari nabo babitunganya. Ubwo umushikiranganje Veniste Muyabaga atwara ubwo bushikiranganje yari yahamagaye kuri uyu wa mbere mu nama nshinga mateka ngo yishure kuri ico kibazo ndetse n'ibindi bihanze abakozi b'ubwo bushikiranganje. Abagize inama nshinga mateka bamubajije kibura ngo Burundi bwitunganyirize ibijanye no guhemba abakozi bidaciye ahandi.
Turabona yuko hari abahinga babikoresha bari mu gihugu ca Tunisia. Mu gihugu cy'u Burundi uko tuzi kingana, twe turabuze abahinga baba informatise binzobere bashobora kudufasha.
Abo bashinga amateka banavuga ko ubwigenge bw'igihugu bwahonyanzwe kubijanye n'ingene guhemba abakozi bitunganywa bigakugwa n'abanyamahanga.
Cewe ndavyita ubwigenge bw'igihugu bwahonyanzwe ndi myaka myinshi kuko ndabona yuko ari ibintu bihera nko muri myaka 2010 ibijewe mbere nkabibonamwo ko umengo hariho abakozi bamwe bamwe bo muri ibi bisata baba babifisemo inyungu.
Ikindi bavuga nuko batizeye neza iyo programme ikoreshwa mu guhemba abakozi bagendeye ku biharuro babona muri ico cegeranyo. Basaba ko byokurikiranwa vuba kuko harimo ubusuma ku gihugu.
Ibiharuro twabonye muri raporo birateye ubwoba. Isiguro batanze ngaha muri raporo irateye ubwoba kuko kubwira yuko uwo mukozi biyumviriye yuko yatanguye akazi mu mwaka wa 2023. Iyo rojisiere mwumva mwoyiha icizere kimeze gute? Idashobora kumenya yuko atamukoza ashobora gukora imyaka 1820.
Kuri ico kibazo icegera ca mbere c'urongoye inama nshinga mateka Sabine Ntakarutimana nawe avuga ko ubwigenge bw'igihugu bwahonyanzwe. Yaciye asaba umushikiranganji ajejwe abakozi gusigura kiriko kirakogwa kugira ngo imishahara y'abakozi ntisubire gutunganywa n'abanyamahanga.
Charges yari haruri imishahara irinda kuja guharurirwa mu kindi gihugu gutakaza ubwigenge. Iki rero bamukidusigurire neza mbere munatubwire nivyo muri ko murakora kugira ubwo bwigenge bw'igihugu by'ukuri bugaruke ngaha mu gihugu.
Kuri ico kibazo umushikiranganje Veniste Muyabaga atwara ubushikiranganje bujejwe abakozi n'akazi yemeye ko habaye amakosa akomeye akaba yasiguye ko hari biriko birakogwa kugira ngo gutegura imishahara y'abakozi bive mu minwe y'abanyamahanga ku neza y'igihugu.
Turiko turagerageza kugira by'ukuri abarundi kandi nkuko babibajije ati nta ba informatics urundi bufise turabafise kandi baciye ubwenge ubwo iyo mishahara igakoregwa igakurikiranwa kuva tugitanguye kuyikora gushika ishikire beneyo ata muntu numwe wo hanze aceshe mu kuboko. Turafise projet yitwa PAFEN iri kudufasha.
Umushikiranganje Veniste Muyabaga avuga kandi ko mu masezerano yari yakozwe mu gushira mu minwe y'abanyamahanga ico gikorwa cyo gutunganya imishahara harimo kwigisha ubuhinga buzwi nka informatique mu rurimi rw'Igifaransa abarundi kugira ngo bazoce babyikorera mu yindi myaka ariko bikaba bitakozwe.
Ivyerekeye iyo rodisier mu makontra yakozwe aba Tunisien aba informatiste muri Tunisie ariko muri yo soko nyene hari hatekanijwe yuko haca haba kwigisha abahinga b'abarundi harabaye ico no kwita makosa ubwo bumenyi ntibwabaye bugitangwa.
Icegera ca mbere c'urongoye inama nshinga mateka Sabine Ntakarutimana yaciye asaba ashimitse uwo mushikiranganji gukurikiranira hafi itangwa ry'iryo soko ko hatoba harabayemwo inyungu za bamwe bityo abazofatwa babihanigwe kuko habayeho gushira igihugu mu kaga. Yasabye kandi ko ubwo bwigenge bw'igihugu bwahonyanzwe bwo garukanwa mu gihe ca vuba. Iruhande y'ico kibazo co gutunganya ibijanye n'imishahara y'abakozi ba leta abashinga mateka bagarutse kandi cane no ku bibazo bijanye no gutunganya abakozi ba leta bidakogwa neza ibibazo by'imishahara itangana aho usanga abafise amadiploma ari hasi bahembwa amafaranga menshi kurusha abafise izo hejuru abahembwa badakora abahembwa imishahara ibiri ni ukuvuga abahembwa kabiri mu kwezi kumwe bahembwa na leta imwe n'ibindi bitandukanye birimo kudakora neza muri ubwo bushikiranganje bujejwe w'abakozi. Inama nshinga mateka ikaba yasabye ubwo bushikiranganje gutorera inyishu ibibazo bihanze abanywanyi babwo canke ndura abakozi bose babukoramwo kuko hari byinshi bidatunganye. Cyerive ndayishimiye ijwi rya Amerika Kigali.
murakoze mugenzi wacu Thierry Vendayishimiye. Ministeri y'ubutabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaraye ifunguye abagororwa 1685 bari bafungiye muri gereza nkuru ya Makara iri mu mujyi wa Kinshasa. Ni inkuru y'umunyamakuru Vedaste Ngabo uri Uvira.
Uyu muhango wo gufungura aba banyururu bari bafungiye muri gereza nkuru ya Makara wagenzuwe na Minisitiri w'Ubutabera muri Kongo Constantin Mutamba watangiye saa 8 za kumanywa kugeza saa 2 za nijoro. Wibanze ku mfungwa zigwaye cyane nk'uko byagaragaye kuri televiziyo y'igihugu. Zimwe muri izo mfungwa zurizwa amabisi azijyanye wazo, abandi nabo boherezwa kwa muganga. Minisitiri w'Ubutabera yabwiye itangazamakuru ko kurekura aba banyururu biganjemo abagwayi biri muri gahunda yashyizweho na Leta yo kugabanya ubucucike bw'imfungwa mu magereza yo muri Kongo. Ijwi rya Amerika ryavuganye n'impuguke mu by'amategeko Cedric Muyobo kuri Kinshasa wari muri komisiyo yari isanzwe ikurikirana uko bamwe mu banyururu bafunzwe bafungurwa.
Nabonye abantu benshi babyita amnesty, abandi bakavuga ngo ni clemence, bishatse kuvuga ngo ni imbabazi, ariko iki twacise ngo ni ko cyitwa mu mategeko, ni mu ngingo ya 35 mu itegeko muri code penale ya Congo. Havugamwe amakondisyon, kondisyon ya mbere bavuga imyitwarire y'umunyururu, kondisyon ya kabiri bavuga ubuzima bwe, ni ukuvuga ngo ni sante, kondisyon ya gatatu bavuga nk'abantu bari muri zabukuru cyangwa se bafite imyaka ikuze n'abatwite. Ibyo ni ibintu umuntu yogenda avuga ngo nizo kondisyon bagiye bashingiraho. Ugasanga hari ababigiramo uruhare, hari icyo bita les autorités de consultation barimo nka ubushinjacyaha bwa gisivile, haba mu gisoda bagareba ubushinjacyaha bwa gisoda auditora militaire, hakaba direkteri wa gereza, hakaba na guverineri cyangwa intumwa ye. Abo ngabo ni abantu barebwa kugira ngo bagire inama batanga ku kurekura umuntu runaka. Baho abayobozi none babifataho ibyemezo ni ministre w'ubutabera ari we nguye Constant Mutamba turimo dushimira, hakaba nanone na ministre wa defense kubijanye n'abasoda. Uko niko byarekuwe
muri gereza nkuru ya Makala irimo ifungwa zirenga 15,000. Kuba Leta ya Kongo yafunguye abanyururu 1685 imwe mu miryango yagize amahirwe yo gufungwa kuko abavandimwe babo yakiranye ibyishimiye inkuru. Felix Rugayi ni umwe mu barimo muri kaminuza yo mu Minembwe, akaba namuramo Dr Sebitere Corazal wari umaze umwaka afunzwe, nawe yakiranye umunezero ifungurwa ry'uyu mugabo.
Muri kino gitondo twakiriye inkuru nziza itunejeje ko Dr Lazare Sebitereko ko bashije kumurekura aho yaragize umwaka urenga afungiye muri prison centrale ya Makala. Yaramaze umwaka afunzwe kandi arengana. Twaratatse dutakira Leta ya Kongo kimwe n'abandi benshi barengana, tukaba dushimiye cyane ubutabera bwa Kongo kubera ko bwakoresheje icyo nakwita ngo ni sagesse, bakaba babashe kumenya ko yarengana muri iki gitondo bakaba bamurekuye.
Kubwo umunyamategeko Innocente Zijyayo uri mu rugaga ruburanira abahima, abatutsi ndetse n'abanyamurenge bo muri Kongo, arashima uburyo ubutabera bwa Kongo buri kubahiriza uburenganzira bwa muntu.
Rero kubona iki cyemezo cyafashwe turashimira inzego z'igihugu zabigize mu ruhare, n'umuntu wese uro wese abigize mu ruhare, kandi tunashishikariza kugira ngo nanone uyu mugambi ukomeze kugira ngo n'abandi bose banye Kongo cyangwa ari bo bose bazira ubusa bazira karengane nabo ko barekurwa. Rero tukumva mu rugamba rukomeje rwo gukomeza gutakamba cyangwa se gukora advocacy, duhamagarira Leta yacu ya Kongo kugira ngo ishimangire amategeko, ikomeze yubahiriza amategeko, kuko ni bwo buryo bwonyine bwo kuzana amahoro arambye.
Uyu mugambi wo kugabanya ubucucike mu magereza yo muri Kongo watangijwe na Minisitiri w'Ubutabera Constantin Mutamba watangiye mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka. Icyo gihe muri gereza nkuru ya Makala hafunguwe abanyururu 400. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC.
Mukomeje kumva radio yanyu Ijwi rya Amerika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urugomo rwa politiki rugeze ku rugero ruteye ubwoba ku buryo budasanzwe. Amashyaka abiri ya mbere akomeye yashyize hamwe asaba impande zose guhagarika imvugo na diskuru bya rutwitsi. Nibyo turebera hamwe mu rwego rw'inkuru zihariye zisobanura ibireba amatora yo muri uyu mwaka hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Thomas Kamirindi.
Ku itariki ya 13 y'ukwa 7 gushize, umusore w'imyaka 20 y'amavuko witwa Thomas Matthews Crooks yarashe Donald Trump, wahoze ari umukuru w'igihugu ubu akaba ari kandida w'ishyaka ry'abarepublikani muri aya matora ya perezida wa Repubulika. Yaramuhushije ariko amukomeretsa gato ku gutwi kw'iburyo. Amasasu ya Crooks yahitanye umuturage umwe, akomeretsa cyane abandi babiri mu barimo bakurikira ijambo rya Trump muri mitingi yo kwiyamamaza ahitwa Butler muri leta ya Pennsylvania mu burasirazuba bw'igihugu. Naho Crooks nawe polisi yahise imurasa iramwica. Ku itariki ya 15 y'uku kwezi kwa 9, umugabo w'imyaka 58 y'amavuko witwa Ryan Wesley Routh yatawe muri yombi atunze imbunda ya Kalashnikov AK-47 kuri Trump warimo akina golf ahitwa Palm Beach muri leta ya Florida mu majyepfo y'igihugu. Perezida Joe Biden na Vice President Kamala Harris ubu uhagarariye ishyaka ry'abademokrate muri aya matora y'umukuru w'igihugu bamaganiye kure ibi bitero byombi kuri Trump, bavuga ko urugomo rudafite umwanya na muto muri politiki. Nyamara rero Trump abarega bombi ko aribo banyira bayazana kubera imvugo zabo za rutwitsi nk'uko abyemeza ariko nta kimenyetso na kimwe atanze. Akongeraho nanone kwibasira Harris by'umwihariko.
Kamala Harris naramuka yongeye gutorwa azica burundu inzozi za Amerika.
Naho Tim Walz, kandida w'ishyaka ry'abademokrate ku mwanya wa vice perezida wa Repubulika, nawe ati
hari abarepublikani biyamamariza kuba abaguverineri ba za leta bafite ishema ryo kwigereranya n'abanazi.
Hagati aho abimukira bakomoka mu gihugu cya Haiti batuye mu mujyi wa Springfield muri leta ya Ohio mu burengerazuba bw'igihugu bari mu kaga muri iki gihe. Trump ababeshyera ko bashimuta imbwa n'injangwe z'abaturanyi babo b'abazungu bakazica bakazirya. Guverineri wa Ohio na meya wa Springfield, nyamara bombi b'abarepublikani nka Trump, barabibeshyuza bakabyamagana, ariko Trump akanga agakomeza kubigarukaho. Aba banyahaiti bavuga ko abaturage babibasiye nabi cyane babatera ubwoba ko bazabatwika n'ibisasu bya bomba cyangwa babasagarira mu nzira bashaka kubatera ibyuma. Izi mvugo za rutwitsi no guterana amagambo akarishye ku mashyaka yombi byahagurukije bishyira hamwe bidasanzwe abadepite bayo bose barabyamagana. Babiri muri bo bombi bari kumwe barabivuga mu izina ryabo. Uwa mbere ni depite Mike Kelly w'umurepublikani.
Hari ikintu cyatwinjiriye. Umuco wacu waranduye cyane kubera bene izi mvugo. Buri ruhande ruvuga ibintu bibi rimwe na rimwe. Twakagombye kwitondera ibyo tuvuga n'uburyo tubivugamo.
Rhetoric is rhetoric. Both sides say things at times. You've got to be careful of what you say and how you say it.
Depite wa kabiri Jason Crow n'uwo mu ishyaka ry'abademokrate.
There's a big difference between having tough debates, what we should do.
Hari itandukaniro rinini cyane hagati y'ibiganiro bishushe bya politiki n'ibyo dukwiriye kugira no kwamagana urugomo rwa politiki. Tukavuga duti nta mwanya rufite muri sosiyete yacu nyamerika, twaba abarepublikani cyangwa abademokrati.
In our American society, whether you're Republican and Democrat.
Hagati aho nanone amatora yaratangiye ku mugaragaro muri leta zimwe na zimwe eshatu za mbere ni Virginia, Minnesota na North Dakota, bigamije guha abantu benshi bishoboka umwanya wo gutora, cyane cyane abashobora kuzawubura ku munsi wa nyuma, no kugerageza kugabanya imirongo ku biro by'amatora ku itariki ya 5 y'ukwa 11 gutaha.
Thomas rero kamere ndenda gushimiye tugejeje ku musozo w'ibiganiro twari tabateguriye kuri isaha. Nshuti mwese mwarimo duteza amatwi turabashimiye, ngashimira kandi na bagenzi banje bamfashije gutegura amakuru no kuyabagezaho. Ibiganiro by'uyu munsi byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, Nadia Taha ni washyize hamwe amajwi, yarafatanije ku buhanga bw'ibyuma na engineer Pierre Handry, naho kuri mikoro mwumvaga Eugenie Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese umugoroba mwiza, amahoro n'amahirwe mu banyu no mu byanyu.